Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mwaramutse cyuti mwese imundo uteza amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 13 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019 muri kumwe na Frederic Mundikije. Mu Burundi ejo ku munsi wa mbere kwa ruje yarahaye imfashanyo imiryango irenga 150 yaba ntawo nikora yo muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura.
Se wampaye umuceri, bampereza ubiharage, bampaye base, nta nikivumesho nari mfise, ndabashimiye gose. Ndashimye nta kombora nogira.
Uyo ni umwe mu bahawe imfashanyo wo muri zone Buterere. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abasirikare b'Abarundi batandatu biciwe mu gihugu cya Somalia aho bari bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano. Inkuru yerekeye urubanza rw'abashikiye umugambwe FDU inkingi mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'inkuru yerekeye umugambi mushasha wo guha amata abantu nikora mu Rwanda. Turaziga kwa kumukanya kari mbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, turayahera ku yavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariciwe ku rugamba muri Afghanistan ejo ku munsi wa mbere nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi byiyemeje kurwaniriza umwasi hamwe OTAN. Aba basirikare bishwe mu gihe Amerika iriko irarondera inzira yo kuva muri iyo ntambara bamazemwo igihe kitari gito. Bashikanye ku gitigiri cy'abasirikare 12 ba Amerika bamaze kwicwa muri Afghanistan aho umwaka ugeze ubu. Kuva mu mwaka uheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu biganiro n'abatalibani kugira bashike ku masezerano azorangiza intambara imaze imyaka 18 muri icyo gihugu. Perezida wa Amerika Donald Trump yashikirije ko yifuza ko imbere y'amatora yo muri 2020 aha muri Amerika abasirikare ba Amerika baba baratanguye kuvanwa muri Afghanistan nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Amerika Mike Pompeo. Abanyororo bashika 52 mu ibohero muri Brazil barishwe mu gihe bari mu migumuko mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'iryo bohero ryitwa Altamira ni muri leta ya Para yarashikirije ko 16 muri bo bishwe bacagaguwe ibihimba by'umubiri. Abafuye bashobora kwiyongera igihe abategetsi bavuga yuko bagitoza ko hari abandi boba bataramenyekana ko bafuye. Uruhagarara rwibukije imigumuko yabaye mu kwezi kwa gatanu aho imbohe 55 zicwa habaye gutana mu mitwe hagati y'abanyororo mu mabohero 4 muri leta ya Amazona. Imihari y'abaharanira agateka ka muntu yagiriza leta ya Brazil kuba ta kintu kiboneka ikora kugira itorere inyishu ikibazo cy'abanyororo bo mu burengera mu mabohero muri ico gihugu cya Brazil. Intumwa yabo ni muri Libya isaba ko haba guhagarika intambara mu gihe hazohimbazwa umunsi mukuru w'idini Eid al-Adha ni mu kwezi k'umunani mu ntango zako, akavuga ko iyo ntambara ikwiye guhagarara burundu atari uko ishobora kuzotandukira igihugu cyose abanyagihugu bagasubiranamo. Mu ijambo yashikirije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa mbere, intumwa ya ONU muri Libya Gassane Salame yaragabishije ko intambara yo gushaka kwigarurira ubutegetsi bw'umurwa mukuru Tripoli imaze amezi ane ishobora gutandukira igihugu cyose kandi yugururire imiryango imirwi itari mike y'iterabwoba muri icyo gihugu cya Libya. Intumwa ya Libya nayo muri ONU Elmadi Elmajerbi yabwijwe rya Amerika inyuma y'uwo mubonano ko leta yiwe yiteze kuganira ku guhagarika imirwano ariko mu gihe General Haftar yo kuri ingabo ziwe ku murwa mukuru Tripoli. Mu karere umutegetsi yo mu gihugu cya Congo yatangaje ko abanyamahanga babiri bakorera isosiyete yo mu gihugu cya Canada yitwa Banro yimba ibitoro banyurujwe mu ndwi iheze mu bumanuko bw'intara ya Maniema iri mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu Kapitene Diodone Kasereka ejo ku wa mbere yavuze ko umunyagihugu ava mu gihugu cya Afrika Kayefo umunyazimbabwe hamwe n'abanye Kongo babiri ariho banyurujwe kandi kwababanyuruje bashobora kuba arabagwanye mu muhari wa ba Mai Mai bakorera ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi muri iyo ntara. Ibitero by'indege z'urunani mpuzamakungu rongowe na Arabia Saudite ku isoko mu buraruko bwa Yemen byahitanye abantu bashika 10 barimo abana kandi bikomeretsa abandi 20 nk'uko byashikirijwe n'abatabara hamwe n'abarwanyi b'abahuti. Misile zatewe mu isoko ya Altabet mu ntara ya Saada ku munsi wa mbere jo mu kwihora indege ya drone yateye ikambi y'abasirikare barwanira mu kirere mu gihugu cha Arabia Saudite. Abahuti bashikikiwe na Iran bararashe bakoresheje misile hamwe n'indege za drone kubibuga by'indege hamwe n'ibirindiro bya gisirikare ku butaka bwa Arabia Saudite. Ibitero bigamije kwihora urukurikirane rw'ibitero by'indege mvamakungu. Naye abajijwe umutekano muri Sudani bararashe bongera bica abantu 5 hari ku munsi w'ejo kuwa mbere bakoresheje amasasu yica bari bagamije guhagarika imyerekano nk'uko byashikirijwe n'abayitunganije. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani bavuga ko abasirikare barashe mu banyeshuri bari muri iyo myerekano mu gisagara cya Al Obeid basiga bakomerekeje abatari bake kandi hapfa 5 muri bo. Mu bapfuye harimwo abanyeshuri 4. UNICEF yamagariye leta gutohoza no guhana abo bose bagirizwa ubwo bwicanyi bw'abanyeshuri.
Urakoze Aloyiza ku makuru heje kudushikiriza tuyibutse inshuti mwese ko mukamara bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abasirikare batandatu b'Abarundi baguye mu gitero c'intagondwa za Al Shabab ku munsi wa 6 w'indwi iheze, abandi 3 barakomereka mu gihe 2 bataraturwa. Icyo gitero cabahitanye cabereye ahitwa Balade. Mu bishwe harimo intwazagabo y'ipete rya major. Igisirikare cy'u Burundi kiremeza ayo makuru mugabo kikavuga kwivya hononekariye byose bitaramenyekana. N'inkuru ya Eloge Willy Kaneza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abo basirikare 6 b'Abarundi baguye mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu gihe bari mu bikorwa zo gucungera umutekano muri district yitwa Balad iri mu karere ka Shabelle hagati ku birometero 36 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Amakuru ava muri kontinenti y'Abarundi iri muri Somalia avuga ko abo basirikare baguye mu mutego wa Al-Shabab bariko barakizura muri ako gace karimo ibigwati 82 bigizwe n'abantu barenga 640. Ayo makuru nyene yemeza ko basirikare 6 aribo bahasize zima buno nyene. Muri bo harimo intwaza ngabo y'ipete rya major yaricegera cyutwara batayo ya 53 ya Misom. Iruhande y'izi ngabo z'u Burundi zaguye ku rugamba rwo kugwanya iterabwoba, hari n'abandi basoda 3 bakomeretse muri ico gitero nyene. Abandi 2 nabo baburi urengero bikavugwa ko bashobora kuba baranyurujwe n'inyeshamba za Al-Shabab. Kapiteni Oscar Mann yakiza vugira ingabo z'u Burundi muri Somalia yabwije ujya Amerika ko adashobora kwemeza cyangwa ngo hakana aya makuru kubera ari mu karuhuko i Bujumbura hamaze iminsi yaroye kwivuza. Ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke aremeza ko igitero cyabaye. Mugabo nta byinshi yongera ko amenyesha ko ivyahononekariye bitaramenyekana byose, ariko ko nivyamenyekana azogira ico ashikirije. Ku rubuga rwa internet kuri site yazo, intagondwa za Al-Shabab zemeza ko arizo zakoze igitero cyahitanye abasirikare b'Abarundi ku munsi wa 6 mu gitondo. Umuhari wa Al-Shabab wandika uvuga uti nitwe turi nyuma y'igitero cyabereye Balad ku munsi wa 6. Wongera kuti twaturiye imodokari z'igisirikare 3 twica abasoda 10. U Burundi buri mu bihugu 5 bifite abasirikare mu mugwi w'ingabo z'umwe bwa Afrika ya Misom zihugarukana amahoro muri Somalia mu kugwanya intagondwa za Al-Shabab. Bwatanguye kurungika ingabo zabwo kuva mu mwaka w'2007 zikaba zifashanya igikorwa cyo kubohoza Somalia n'iza Kenya, Uganda, Ethiopia hamwe na Djibouti. Eloge Ulika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Tukivuga kandi kuri inkuru, umukuru w'urwego rw'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yatangaje ko ababajwe n'urupfu rw'abo basirikare b'abarundi yagize ati ndiyamirije nivuye inyuma icwa rya basirikare bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya Somalia amisom hafi y'umurwa mukuru Mogadisho ati ndakenguruka igikorwa bakora hamwe no kwitanga kwabo
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Rwanda urugereko rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukira imipaka ejo ku munsi wa mbere yarasubiye kwihweza urubanza rw'abanywanyi umugambwe FDU inkingi abaregwa baranebaguye ibimenyetso bihagaze ku ihanahana ry'abakuru ryo ku matelefone Eric Bagirubusa yarishikiye muri sentare i Nyanza mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda
Maître Gatera Gashabana wunganira abaregwa niwe wongeye gufata umwanya munini anenga ibimenyetso by'ubushinjacyaha bikubiye mu kirego cyabwo. Ibimenyetso bishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi byafatiriwe ku matelefone y'abaregwa n'iby'umunyamategeko yanenze. Yabwiye umucamanza ko abisesenguye asanga nta mugambi wo gukora ibyaha bari bafite. Yabwiye umucamanza ko asanga ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza ibikorwa bidashidikanywaho bigaragaza ko abaregwa bari bagamije gukora ibyaha. Maître Gatera Gashabana ntiyumvisha ukuntu abo yunganira bafashwe bishyira hamwe mu mugambi wo gushinga ishyaka bigafatwa nk'ugushaka kugira nawe ubutegetsi buriho. Yavuze ko nta mutwe wari wo wose abaregwa bigeze bagambirira gushyiraho mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi buriho. Maître Gashabana akavuga ko amwe mu magambo abo yunganira bagiye bavuga ku matelefone ko batishimiye ubutegetsi buriho bitumvikanaho ubushinjacyaha buhera buyagira ibikorwa bigize ibyaha. Agasaba ko muri rusange ibimenyetso by'ubushinjacyaha byateshwa agaciro uko byakabaye abo yunganira bakazagirwa bere. Bwana Gracien Nsabiyaremye ukomoka mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe watse ijambo muri urubanza yabwiye urukiko ko hari telefone ubushinjacyaha umutwerera ko yumvirizwagaho. Yavuze ko iyo telefone atari iye. Ubushinjacyaha buvuga ko hari undi murongo wa telefone Nsabiyaremye yumvirizwagaho. Gusuregwa we agasobanura kuko byagaragajwe n'ikigo cy'itumanaho iyo nimero ya telefone yawe yaragiye ku murongo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani 2017. Nsabiyaremye avuga ko bihabanye kure n'ibivugwa n'ubushinjacyaha kuko byaba bivuze ko yumvirijwe mbere y'amezi abiri umurongo wa telefone utaratangira gukoreshwa. Undi wafashe ijambo ni bwana Fabien Twagirayezu ukomoka mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu yarashinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDU inkingi ritaremerwa gukora mu Rwanda. Yavuze ko n'ubwo aribwo ko hari telefoni zo muri Congo yavuganiragaho n'abamaze kugerayo mu mugambi wo gushaka kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda zitagaragazwa. Aravuga ko ibyakozwe n'ubushinjacyaha ari ibintu bwafashe bugahimbahimba bugashyiraho bugamije kubazirikaho ibyaha. Twagirayezu avuga ko bitumvikana ukuntu ubushinjacyaha buvuga ko hari nimero yumvirizwagaho bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere n'undi bareganwa. Yabwiye umucamanza ko bitumvikana ukuntu abo bombi bakoreshaga telefoni imwe. Ibyo bashinjwa byose yabyise ibirego by'ibinyoma. Ubushinjacyaha barega ko no mu itumanaho bagiranaga ku matelefone bakoreshaga imvugo z'amarenga mu rwego rwo kujijisha. Bwana Twagirayezu yongeye kubwira umucamanza ko babiterwaga n'impungenge bahorana kubera ko bamwe mu barwanashyaka ba FDU inkingi ngo barashimutwa abandi bakicwa. Yavuze ko akurikijwe uko ikirego giteye asanga ubushinjacyaha bwaraho nyanza amategeko ku bushake. Ubushinjacyaha ntiburahabwa umwanya wo kugira icyo buvuga ku myanzuro ya nyuma yabwo. Abarega uko ari 11 batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9 2017 bararegwa ibyaha byo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, gukorana n'imitwe y'iterabwoba no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Akhabagira ubusabe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Murundi ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe Croix Rouge hamwe na ambasade y'Ubushinwa Murundi byarashikirije imfashanyo imiryango irenga 150 yo muri zone Buterere komine Ntangwa mu gisagara cya Bujumbura. ya sinzi kajwe ni imvura isegenya hamwe n'imyuzure inkuru yateguwe n'Ijwi ya Amerika bifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tushikizwa na Desire Hatunimana
iyo miryango y'abantu abo nikora yaronkeje izafashanyo kuri no wa mbere niyahuye hanini n'imyuzure yo mwakweze mu 2018 iyo myuzure ni nayo yatumye iyo miryango yimuka kubera inzu y'abamwe zatwawe Pamphile Kantabazi arongo ishyira hamwe igitaha imbabare avugira abagize iyo miryango 152 yahawe izo mfashanyo
bisunze ibyo abaserukira abo aho niko bari ngaha abaserukira umuryango utabare imbabare ngaha ico bahereye ko bahereye ku bantu bo babaye kurusha abandi muri zone batubwiye bati hariho abantu bahuye n'ikiza cy'imyuzurira kumera zo mwakohetse 2018 hariho nabandi bahwirutse guhongoka bava muri Tanzania hariho mbere nabandi bafise ubukene butandukanye muri abo tuhere kuri aba bafise abantu bagendana ubumuga bari mu ngo iwacu canke rero sanga na serugo canke inarugo n'ikimuga
iyo mfashanyo ishira hamwe kwahuje ryatanze kuri aba banye buterere zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu gikoni urongo iryo shira hamwe avuga ko izo mfashanyo bazikesha ubuserukizi bw'ubushinwa mu Burundi
ambasade rero y'ubushinwa yaratahuye yuko ishaka gukora ibikorwa ku ntango bijya gufasha imbabare canke abantu aho nikora bo ku ntango bakidukeneye umuntu twokorana ico gikorwa baravye basanga uwo bokorana ico gikorwa n'ubusanzwe hari ni Croix Rouge Croix Rouge sabandi bantu Kwaruzi n'abayanyine bari ngaha bo banditsi yoriste batabakine twiyumviriye ico gikorwa bashyiye gucushye bashaka gukorera ngayo wacu abo gikenera kurusha abandi naba abo rero bafashijwe n'inzego za Kwaruzi kuko barafise batoye ku mutumba ku ikomine ku province imeri nibo mubona ngaha
abaronkejwe izo mfashanyo bagizwe n'abateshejwe izabo n'imyuzure kuri abo hiyongera ko abahungutse batagira aho bashikira bashima iyo mfashanyo y'ibifungurwa ariko bagasaba ko bofashwa no mu bindi bisata nko kuroswa uburaro
cyewe wampaye umuceri bampereza ubiharage bampaye base nta n'ikivomesho nari mfise ndabashimiye bose ndashimye ndasinye ntakombora nogira
Naronka umusegetera ndaronka amavuta ndaronka umuceri n'ibindi turiko turaronka abantu batuzaniye imfashanyo barakoze cyane enejo bamwe gutyo bashwibu nk'ubu nka twese twahunze tuvuye Tanzania dushikira mu buterere
twaronse umuceri ibiharage amakoto ibikombe amabase ifurusheti ibiyiko ilushe umusegetera isukari n'umunyu n'amasabune kweri mungababari tuvyakira neza cyane muradufashije imana bahezagi
igihugu cy'ubushinwa kiri mu bihugu bike byagumye bifashanya na leta y'u Burundi inyuma yaho hari byahagaritse imigenderanire n'u Burundi userukira igihugu cy'ubushinwa yari yishikiye ku buterere avuga ko igihugu aserukira gifise Li Shangling avuga ko igihugu arongoye kigiye gutanga inyigisho zishikira ku banyagihugu bonye n'ubwabo
en fin de compte nous voulons bien que la population rurale
waserukira ubushinwa mu Burundi ati dushaka ko imigenderanire iri hagati y'ibihugu byacu ishikira umunyagihugu wo mu gihugu hagati mu myaka iri imbere dushaka ko ibikorwa byacu bishikira umunyagihugu kugira na baronke umusaruro uvuye mu migenderanire iri hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri abanyabuterere bakuye muzabo n'imyuzure kuva ku mutasuro w'umwaka uheze w'umwaka wa 2018 hamwe n'abahungutse baracatse indaro mu mashuri abandi mu miryango yo mu yandi makartiye ntibaza amaherezo yabo kuko aho bahora baba bidakunda ko bahasubira kuko uko imvura itasuye bama bimutse bagasaba amatongo yo kubakamwo amazu ahandi hadategwa niyo myuzure
kugira ngo ishobore kubashikiriza inkuru zibibera mu Burundi Ijwi rya Amerika yifashisha abanywanyi baryo kuko leta y'u Burundi yababujije gukorana n'Ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nawe
turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda leta yatanguje mugambi wo guha amata abanyagihugu mu murwi wa mbere w'abatishoboye hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 bafise ibibazo byo kurya nabi. Mugenzi wacu Asunta Kabuyi niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Iyi gahunda yatangijwe mu turere 6 tw'igihugu, 3 two mu ntara y'Amajyaruguru, Rurindo, Gakenke na Gicumbi, na 3 two mu ntara y'Iburasirazuba, Kirehe, Ngoma na Nyagatare. Abaturage bagera ku 130,000 nibo batoranijwe muri utwo turere, aho buri muturage azahabwa litiro 9 z'amata. Bwana Sheye Bahame Hasani, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage, avuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata mu muryango.
Twatangiye guha abaturage amata ni gahunda twashyizemo igihe gito, wenda ishobora no kuzakomeza kugira ngo tubashe gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata. Dufite ikibazo kirebana n'imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 6 turimo turabaha, ndetse n'abakuru bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, kugira ngo yariye amata banabonereho umwanya wo kugira ngo bigishwe. Nk'umuntu wakamye amata ye arayajyana ku soko akarangira, ntiyibuke ko afite abana mu rugo nabo bakeneye kunywa kuri ayo mata. Bityo rero leta yacu yifuje ko twatanga ayo mata, hanyuma tubonereho n'uburyo bwo kwigisha abaturage kumenya agaciro k'amata, kuko bishobora kubafasha mu kibazo cy'imirire mibi.
Iyi gahunda yatangiriye mu turere duke ariko ishobora kuzakomereza mu tundi turere, kuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bisobanura. Iyi gahunda yatangijwe ku wa 6 w'iki cyumweru gishojwe, irasozwa kuri uyu wa mbere. Nabajije Sheye Hasani Bahame niba amata azatangwa mu minsi 3 gusa yahangana n'ikibazo cy'imirire mibi.
Ntabwo aje gukemura ikibazo nk'uko wenda buri wese ashobora kubitekereza, ariko ni nk'imfashanyigisho kugira ngo tubonereho tubigishe. Tubahaye amata uyu munsi, ejo nzatekereze nanjye kuyishakira, nzatekereze niba nakamye amata yose sinjye kuyagurisha, ngire amata nsigarana mu rugo ashobore kuzajya aramira abana no kubarinda ziriya ndwara.
Muri iyi gahunda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izarushaho kwigisha abaturage kwita cyane ku ndyo yuzuye baha abana babo, kuko abayobozi bakunze kuvuga ko abaturage bahitamo kugurisha umusaruro wabo aho kubanza guhaza imiryango yabo. Abayobozi banatunga agatoki ababyeyi ko n'ababa bafite ibiryo batazi gutegura indyo yuzuye. Ibintu abaturage bakomeje kuvuga ko izi mvugo z'abayobozi batazemera, ko ikibazo cyo kurwaza bwaki n'izindi ndwara ziva ku mirire mibi gituruka ku bukene bwo mu miryango bafite.
Tuba hano turi umutwana 3 turi 4. Iyo mbonye umufungo w'ibijumba, umwe atora turi undi tubiri. Tugasasa tukaryama saa 6 hari igihe tutarya, twa tundi dukya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi buturye nijoro.
Iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa njye no gufunguza sinjya kubeshya, ubwo ni ukwiryamira. Nk'ubu abana banjye barabwirirwa bakaburara.
Nahuye n'ikibazo cy'ubukene pe, cy'ubwo kwifasha abana babiri,
ariko n'ikibazo cy'ubukene kirahari nacyo, ntago ari ukudategura indyo yuzuye.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ku baturage bo mu turere 6 twatoranyijwe bazahabwa litiro saga miliyoni 1,200,000. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izasoza iki gikorwa hatanzwe miliyoni 80 mu mafaranga y'u Rwanda. Leta ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 izaba yagabanije ikibazo cyo kugwingira ku bana bato kikava kuri 38% kiriho ubu kikagera kuri 15%. Asunta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bamwe mu bana baba mu ibarabara mu gisagara ca Gisenyi bavuga ko ingorane z'iwabo arizo zatumye bata imiryango yabo. Hari n'abavuga ko batotejwe imiryango yabarira gushikaho batashobora kwihanganira ubwo buzima. Claude Ganza mu Nyamagana yaganiye nabo, araheza adutegurira inkuru.
Papa na mama baratandukanye, papa aradutajya kubana guta mu Ruhengeri, mama ashaka undi mugabo, noneho mama akazajya anjyana kwa papa, papa akanyitaka.
Uyu mutangiye mwumva ni umwana w'imyaka 14 y'amavuko, yambwiye ko avuka mu kagari ka Kijoteho mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Mu myaka ye 14, 5 muri ayimaze mu buzima bwo mu muhanda. Ubu tuganira nawe ni mu masaha y'ijoro. We na mugenzi we w'imyaka 12 umaze imyaka 3 ku muhanda, banaturuka mu murenge umwe, basanze ahitwa ku Giponda. rwagati mu mujyi wa Gisenyi.
Agarukiye mu kabiri kwimeza mu rugo turi abakene, ubwo mama kugira abone ibyo kurya cyangwa kugira abone iniforume zo kutujyana ku ishuri, biramugora ajya yagahandi bakuye ibirayi agasaba akazi akabura ubwo ni ukuburara. Nabonye nakundi nishyura mu muhanda aramukanira
badufataga nabi.
Gute?
Badutera abana batanu, buri mwana afite se, babiri ari bo bafite se umwe. Maze urutari papa najya mva ku ishuri ndanariye kuvuga ngo njye kuragira. Iyo maze nkabwira nategereze njye nimara kurya njya kuragira, maze akankubita yananwitse no ku kaguru turingimo, maze ahitamo kwiyizira hano mu mugo.
Amakimbirane mu ngo ni ikita rusange cy'ubuhamya bw'abana batandukanye twaganiriye mu bihe bitandukanye aho nagiye mbasanga. Uyu mwana afite imyaka 13 avuka mu murenge wa Rugerero, turaganira musanga ahitwa ku Ikoromero, naho ni mu mujyi wa Gisenyi nko mu birometero hafi bibiri uvuye ku biro by'akarere ka Rubavu. Yataye ishuri yarageze mu mwaka wa kane w'amashuri abanza, aradusangiza imvano yo kuza kuba ku muhanda.
Hari umukobwa twari duturanye wava ari Daya aza kurarura viya akajya aragenda kujyambona akajya araje mu rugo aciye bundi biti bibaye yaraye kuri uwo mukobwa, maze yabimubwira viya akaza kurwana na mbere, maze nanjye nabonye ari gukubita mbere mfata umwuko ndaho umukocoza mu mutwe mukubita nka kabiri ahita agenda kuvuga ko mu rugo byari bikomeye. Mbere nawe asigaye ashaka umugabo kugira tubone ibyo kurya.
Muri aba bana harimo abanyuze mu badahogora ikigo cyakira by'agateganyo abana bari munsi y'imyaka 16 y'amavuko, mu gihe haba hagishakishwa imiryango yabo ngo bacyure cyangwa batagira ababyeyi bashakirwa undi muryango wabarera. Hari n'abandi banyuze mu kigo ngororamuco cya Nyabishongo kimwe n'ababaye Igitagata, ariko bose kuri ubu basuye mu buzima bwo mu muhanda.
Ikigo kiriya bita Igitagata nabayeyo umwaka n'igice, abariho niyigira mfata biroti barancura ngera mu rugo, ngeze mu rugo mbona imibereho iranshite nangaruka mu muhanda.
Wowe ntabwo wigeze ugezwa mu kigo cy'abadahogora?
Nagezemo ariko mbwira neza w'umudaso yaraguhuragura akakubitisha ikabure, maze ngeze mu muhanda atera baranyaka banjyana Nyabishongo. Nyabishongo yiga ndi umunyarwanda n'indangagaciro, maze gufata ndagenda barandika Nyabishongo
iri karito
bakayigira nka gutya
buraryama aho muri abari icumi bukwize
bakabakubita ibikandara.
Nyuma ndi bakubitaga
aba arap n'abapolisi, ambulansi na kubatwara nijoro bavunitse.
Bavunwe n'iki?
Bavunwe n'abapolisi imirundi bayimenye. Polisi yitwa Mukashema aramugaza umugore bakubitaga umuhino w'akarundi gusa.
Aba bana bose twaganiriye kimwe n'abandi baboneka hirya no hino muri uyu mujyi bacikije
ijana bagezemo ni benshi cyane. Polisi hari abo kuri Buhuru, Mubyayi, Mugisa, kuko bamwe baba bakiniza baba mu mbuga ngari, abandi ba kuri Duwana, abandi ku madepo benshi cyane. Gusa ako twebwe mbese turara turi 13, iyo twabaye bake turara turi 8.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busanga hari impamvu nyinshi zituma abana bakomeza kugaragara ku mihanda. Gilbert Habyarimana uyobora aka karere aragaruka kuri zimwe muri zo.
Iyo turebye igituma umwana ashobora kuva mu rugo ni uko ari ibibazo by'amakimbirane, ahanini biba biri mu miryango yabo. Ni nayo mpamvu twafashe ingamba yo kunoza imibanire mu miryango dufatanyije n'abafatanyabikorwa, amatorero n'amadini, ku buryo hajyaho gahunda yo kuganiriza iyo miryango igaragaramo amakimbirane. Impamvu ya kabiri birumvikana ni ababyeyi rimwe na rimwe bateshukwa ku nshingano zabo zo kurera, cyane cyane no kubyara abo batabashije kuba barera umwana ntawumukurikirana nta n'umushyiraho igitsure.
Ikibazo cy'abana b'inzererezi kiboneka mu bice by'imijyi hirya no hino mu gihugu. Mu mwaka ushize ikigo gishinzwe igororamuco cyavuga ko abasaga 20% by'urubyiruko rwavuye wa kugororwa bongera bagasubirayo. Nta mubare nyawuzwi w'abana bari mu buzima bwo mu muhanda mu karere ka Rubavu by'umwihariko cyangwa mu gihugu hose, ariko hagana mu mpera z'umwaka ushize Minisitiri w'Uburezi Eugene Mutimura yemeje ko abana bataye ishuri babarirwa hagati ya 26% mu gihugu cyose. Muri aba harimo abataye ishuri bajya mu muhanda, abandi bigira mu yindi mirimo harimo yo gukora mu birombe by'amatafari, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu mirima y'ibyayi, mu burobyi kubegereye imigezi n'ibiyaga n'indi mirimo. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.
Juti mwese mkundi la juhu nishu kujamilika ya bigano yutu wateguri ya mwaka kanya wigaru kengaha. Tuwane ukanda kanya kukushimi ya engineer ya dufashe mungi ya bugivyuma. Hamu na fasida ya dufashe kukigiranya ibigani ilu tuwa wateguri. Kuli mikro mwalikumu na Federica Mwunikije. Ama kuru na yu mwashikishwe na Aloiza Wigirimana mwakoze kudutega matukui. Turabi furije ama horo numuosi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.